Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Tudi vagata nda tunigene kezo jamu nganga tano bituku tu numa kumiru nganga tano tangu vagenzi mashimu kuti anara dzamba kwa kawe daba haimiri wachangi mara mutsi banya na umuhereye nijasa ngoja makuru mukirundi nayo akabagizwe bizingo muri nguru zikurikira vagata nda kwa mashiramu atatu ariyo asejuru chirimoso rikwanye ho nyapfuko amwe nishirahamwe ry'ababyeyi baburiye ibundu byabo ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba amwe no kwaruka kwacitse kw'icumu n'agahinda gateye ubwoba babujijwe kuri wa gatandatu kuja kunamira izo nzirakarengane abantu batatu kuri wa gatanu barariwe n'imbwa muri komine Rumonge abanyagihugu basaba abajejwe intwaro bagurukira icyo kibazo kimaze iminsi nyene muri komine Rumonge havugwa abantu batatu bagirizwa ubunyonyezi bw'amakori n'amatagisi bari bajejwe gutoza ubu bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi mu Rumonge aya n'ayandi mu kanya za mitasi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasiye kwaramutsa runo wa gatandatu amashirahamwe atatu ariyo ishirahamwe Asejonsi de Chinoso ishirahamwe ry'ababyeyi babuze ababo hamwe ishirahamwe ry'abarokotse kwicumu ARG yabuje kuja kwibubu kunamira abanyeshuri b'abatutsi bishwe babona ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba inikizo cya 2001 gitugutu umwaka w'1993 ayo mashirahamwe uko ari atatu avuga ko yaragiye afise ijambo ry'amahoro ubutungane no gusubiza hamwe kw'abarundi anyagura ko ayo mashirahamwe yemererwa kuja kunamira abanayandi kankigwa kuja kunamira bariya dutega amatwi Terence Mushano n'ikigira cy'umukuru w'ishirahamwe Asejonsi de Chirimoso yasurukiye ayo mashirahamwe uko ari atatu
mu bisanzwe kwahora tugenda itarike 21 gitugutu kuva mu mwaka w'1994 hatwara ibandungane n'abakuru b'ibihugu bamukurikiye gushika mu mwaka w'2005 twagumye tuduga abakuru b'ibihugu tuduganye kwibuka bajya abana n'abigisha babo mbere n'abandi batutsi babahajya mu micungararo iyo kwibuka kuva mu mwaka w'2005 kugera mu mwaka w'2019 hatwara umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bararetse amashyirahamwe atatu akaduga yonyine ntibigeze batuza ariko kuva 2001 gitugutu mu mwaka w'2020 gushika uyu munsi baciye batuza ubwa mbere mu mwaka w'ejo twarandikiye perezida n'ubu twarasubiye turamwibutsa tumusaba ko yoduha uruhushya kubera iki tugomba kwama tugenda ku mwaka muri iki gihe ni ukugira ngo bajye abantu bari hajya tubatere iteka tubunamire tubashyire ko gashugwe tubasabire n'ibisabisho n'ubu bajya no kubasabira bakongera bakadusabira hari abantu b'imitima babesha si udutima tubiri bavuga ngo tutwagwa n'amacakubiri no kuzura kaboze oya tugenda kwibuka bajya abantu twavugira ijambo ry'ihumure ijambo ry'urukundo ijambo ryo kubana neza ijambo ryo kuvuga ukuri ijambo ryo gusaba ubutungane ubutungane bumwe bavuga buti cirimoso kirazira hariho rero ikintu cyo kidutangaza kubera iki abantu bajya kwibuka mu Kibimba kandi bemerera bajya kwibuka kuri University y'u Burundi kandi naho ni harimo amacakubiri
abantu batatu bariwe n'imbwa mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira wa gatandatu ku mutumba Birimba muri komine Rumuge intara ya Burunga. Abo bantu bariko bavurirwa ku bitaro bikuru byo mu Rumuge. Abanyagihugu bo muri iyo komine basaba ko ikibazo cy'imbwa zijyana cyutorerwa umuti hakiri kare. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Abo bariwe n'imbwa mu gitondo cy'uwo wa gatandatu bose n'abagabo. Amakuru ava mu Rumonge yemeza ko izo mbwa zabariye mu gihe bamwe bariko batonda ku buzi butandukanye. Aya makuru nyine avuga ko baciye bajyanwa ku bitaro bikuru bya Rumonge kugira ngo baronswe imiti bongere bakingirwe indwara zishobora guterwa n'izo mbwa. Muri komine Rumonge abo batatu bariwe n'imbwa biyongereye ku bandi bashika cumi zari zimaze kujya mu kiringo kidashika ukwezi kumwe. Mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baheruka kumenyesha ko imiti n'icanco atari ikirenga, abanyagihugu basaba ko icyo kibazo cyohagurukirwa. Basaba abajeje umutekano n'intwaro gukorana habe uruhigi rw'izo mbwa zicwe ku neza y'umutekano no ku neza y'amagara y'abantu.
Abakozi bane bahora batuza amakuri n'amatagisi muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga bamaze indwi yose bafungiwe mu gashu k'igipolisi mu Rumonge. Bagirizwa kuba barangiruje amafaranga batuza n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Abo bakozi ba komine bagizwe n'abakenyezi batatu n'umugabo umwe. Amakuru avuga mu Rumonge avuga ko bafashwe kuva ku munsi wa mbere. Amasoko yacu muri komine avuga ko mu gisata cya komine kiraba ibitasi byabonetse ko hagiye harahindurwa inyandiko z'amafaranga ku bitasi bya komine. Amafaranga yababaye miliyoni 3 n'amajana 7 niyo abo bakozi ba komine bagirizwa kunyuruza nk'uko amakuru ava mu Rumonge abivuga. Muri komine Rumonge amashyirahamwe atari make yahora yamatsindira amasoko y'ukwegeranya amakori ya komine. Ayo mashyirahamwe nka Sema Rupi, Sema Mi n'ayandi yahavuye ahagarikwa. Komine isubira kwitoreza ayo matagisi. Amasoko yacu muri komine Rumonge avuga ko ayo mashyirahamwe yahagaritswe kuko byaboneka ko harimo ubusuma. Muri parake ya Rumonge baremeza ayo makuru, bemeza ko abo bakozi bafungiye mu gashoko k'igipolisi cya Rumonge mu kurindira ko bashengezwa muri sentare. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Rumonge basaba ko abo bantu boko kuko amatohoza adahengamye abari inyuma y'ubwo busuma bose bagahanwa hisunzwe amategeko.
Inzamba.
Kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'igihugu ya Rutana yasomye urubanza rw'ikibireraho rwa Kwizera Alexis na Manirakiza Ferdinand. Abo bagabo babiri bagizwe guhungubanya ubutunzi bw'igihugu inyuma yaho bafatiwe ku mutumba Nyabakara muri komine Musongati bariko barapakurura imifuko y'ifumbire y'inguriro Fomi ingana n'itoni irenga imwe. Iyo fumbire yari itwawe n'imodoka yo mu bwoko bwa Cobox itwawe na Kwizera Alexis. Ubusabe bwa bakumoso arondegwa n'igipolisi. Sentare imaze gusuzuma ibyashikirijwe yasanze Kwizera Alexis na Manirakiza Ferdinand bagiwe n'icyaha ibacira unyururu w'amezi atandatu n'ihadabu y'imiliyoni imwe n'amafaranga y'amarundi kuri umwe umwe. Modokari ya Probox yasubijwe nyeneyo Ingabire Jean Baptiste mu gihe ifumbire yafashwe yashyizwe mu butunzi bwa leta. Umushikirizamanza wa Repubulika yasabye ibihano bikomeye bishi igenewe leta ariko sentare yaramuhebuje. Bakumusu yavuzwe ko ari we yateguye icyo gikorwa aracari ubuhungiro akaba akironderwa n'igipolisi. Ayo makuru ajyanye n'amagara y'abantu igituma indwara ya kolera ibandanya itera mu gihugu cy'u Burundi isubiriza ngo ni ikimenyetso cy'ubukene buri mu gihugu kuko abanyagihugu bataba boroherejwe mu kuronka amazi kuko iterwa n'isuku rike. Bivugwa na Komeko Nakuze yize ibijyanye n'indwara z'ibyaduka inyuma yaho mu bice bitandukanye by'igihugu hagaragariye ubwinshi bagwaye indwara ya kolera. Iyo ndwara ngo ni mbi cyane kuko uyirwaye adatabarijwe hakiri kare bishobora kumuhitana inyuma y'iminsi mike. Tumukurikire.
Ni indwara dusanzwe tuzi yuko umuntu yafashwe afatwa acibwamo cyane agacibwamo amazi ashaka gusa n'amarongorwa y'umuceri hanyuma menshi cyane kandi kamufata bukwi na bukwi mbere ugasanga wa muntu yasangutse hatonyi mbere agava yitaba Imana inyuma y'amasaha 12 canke n'amaguriguri mu minsi 3 iyo yabuze ikimutabara yabuze umuti hanyuma ingene aho yibe iyo ngwara ni mu mazi mabi hajya mu mazi y'ibishanga mu mazi yagiye mu myanda yavuye kwa sogumwe hajya iyo migera yakora niyo yibera iyo rero abantu bagiye bakanywa amazi cyane bagaca kumesa bajya bamesa ibyahi bamesa imigera y'ingwara bakaca kumeseraho abandi nabo bakaca kuvoma amazi bandi bakayanywa niko iyo ngwara bayandura ahaye nawe ayandura hagati umuntu ku wundi no kuvuga kubura gukaraba neza n'isabuni ahandi bakaca guhana yambu mukaca gusanga ibifungurwa mugasangira imikenke mugasangira icupa inzoga irahuriye mabakure kunywa amazi bijya byose ni ibintu bishya bituma iyo ndwara bayihana ikarandagata hanyuma hariho rero ni ibintu bijyanye n'ingene abantu babayeho no kuvuga abajya baba mu bisagara ababa mu misozi ababa ahantu bacucagiranye ababa mu makambi nk'abanyeshuri abasirikare abantu baba mu bigo bijya by'imfubyi n'ahandi hose ahantu hari abantu barundanye hajya iyo ndwara irahaka inda imaze kuhinjira ituma ica yigurumbya ikarandagata ikamara abantu
uko mikono nakuze hamisha ko uruhara rwa mbere mu kurwanya iyo ndwara rubazwa leta iyo nayo yategerezwa gukora imigambi ijyanye no guhinga korera mu gihugu kuko byagaragaye ko yama yisubiriza kandi muri bya bice nyene by'igihugu aho ngo hoca hashyirwa imbere kwegerezwa abanyagihugu amazi meza kwigisha abaganga bayikurikiranira hamwe n'inyifato abanyagihugu bakoresha mu kwirinda ubunyene tumukurikire
ibyo rero bisaba yuko ubushyikirangaje bw'amagara y'abantu bavuzi baba biteguye bakamenya iyo ndwara ingene itera bakamenya ibice by'igihugu ikunze guteramo n'ikituma ya mitera hato na hato bagashyira ingamba zo kwirinda no kuvuga z'ugukinga bakareka kuja kwirukanga indwara yamaze kwaduka ibyo kandi birahari no kuvuga rero ibyo bisaba yuko leta ishyiraho amazi meza ya rusengo bakigisha abantu ingene bayakoresha abantu bose bakagira aho bavoma hagufi kuko uko haba kure niko badebukirwa kugenda ugasanga bariko bavoma y'ibirohe abateza iyo ndwara yakorera hanyuma hariho n'imiti hariho batanga iyo habaye indwara uyo ngo ntigurumbye hariho n'injanju zayo mbere iyo bagomba guhagarikiriwe bo ni kwirandagata bananiwe baracandaga abantu cyane nabo bakabaha mbere na bya byunyunyu bashyira mu mazi mbere na n'ijya miti yo gupoma yaba mu misarani ijya yo gushyira mu mazi kugira ngo bice iyo migera yose bakabiha abanyagihugu mugabo kubera ubukene nk'uko twabibonye ni indwara ikunze gufatira mu bukene uko abantu baba bakene niko mwe niyo ndwara yiganza ibyo rero bitahari bakaba batabifitiye ububasha bagasaba imfashanyo bakamenya kwizo ngamba zihari kandi abantu ariko barazikoresha
imbere yo gusozera n'amakuru dukurikiriye ibyanditse n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushyikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba ndabaha ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi tuyatangurire kuri SOS Media icyo kimenyesha makuru cyanditse ku kampo gaterwa n'urunani rw'abakongomani rw'abanyamurenge bavuga ko hari umugambi wo guhonya ubwoko bw'abanyamurenge umugambi bagiriza ko na leta y'u Burundi ibifisemo uruhara nk'uko byandikwa na SOS Media mikete ugo runani rwandikiye Masad Fares Bulos umunyamabanga w'umukuru w'igihugu cha leta zunze ubumwe za Amerika kubijanye na Afrika ruvuga ko hari umugambi wateguwe wo kumara abasivile bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu misozi miremire mu ntara ya Sud Kivu ni muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo ugo runani rwagiriza igisirikare cy'u Burundi
gukorana n'imigwi ifasha leta ya Kinshasa mu kugwanya abanyamurenge baba mu misozi ya Minembwe. Abo bakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko ngo bicwa buri gihe kandi mu kuva mu mwaka w'2017. SOS Media kivuga ko amabarabara ahuza Minembwe na Uvira, Fizi na Baraka yose yabomowe. Ibidandazwa nkenerwa harimo isukari, umunyu, amavuta, isabuni hamwe n'igitoro ngo nta na kimwe gishikira abanyamurenge aho mu misozi ya Minembwe. Nico gituma ugo runani rw'abakongomani basaba leta ya Washington guhanura Kinshasa na Gitega guhagarika ubwo bwicanyi amabarabara nayo aja mu Minembwe akugurugwa. Ico kimenyesha makuru kandi kiravuga abatoza kori bane bapfunzwe bagirizwa kunyuruza amafaranga y'igihugu tukaba turi muri komine ya Rumonge ni mu ntara ya Burunga. Bagirizwa kuba banyuruje amafaranga agera ku 700,000 by'amarundi. Batatu muri abo batoza kori na bakenyezi. Ubu rero ngo abo bose bane bapfungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyene muri komune ya Rumonge. Amakuru yanditswe n'ibinyesha makuru turayabandanya na Burundi Echo kivuga ku ngorane zifatiye kwiringanizwa nshasha ry'amakomune n'intara. Ngo haraheze amezi atatu abakuwe mu mabanga batagira icyo bakora, ubu ngo bakaba bari mu ibarabara. Ubw'urunani bw'amasendika y'abakozi bo mu Burundi COSIBU ruvuga ko izo ngorane zose zaboneka kuko atategeko rihari ritunganya neza ibijanye n'itunganywa ry'izo ntara nshasha n'ayo makomune mashasha. Urunani COSIBU rugahamagarira leta y'u Burundi gushiraho umurwi uhuza bose kugira ngo icyo kibazo cigwe ku neza yabo bakozi batakigira icyo bakora. Ikimenyesha makuru iwacu imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi canditse ku ibura ry'imiti ryibonekeza mu mavuriro menshi y'igihugu ngo abahatorera koyoko ngo nabigenga bacuruza imiti kuko bakira abantu benshi bakabura n'imiti babaha. Akarore gatangwa nico kimenyesha makuru ngo ni gisagara ca Bujumbura. Inkurikizi rero ngo ni nyinshi kuko ubwoba busigaye ari bwinshi mu bajejwe gukurikirana amagara y'abagwaye kuko babona ko bashobora gukoresha imiti yataye igihe iyo nayo igahava isongera isibe. Kubwishira hamwe rigwanira agateka k'abagwayi rikorera mu Burundi rivuga ko biteye agahinda rigahamagarira abategetsi bo mu Burundi kugira ibishoboka byose kugira ngo imiti ishobore kuboneka ku neza y'abanyagihugu. Akaba rero ni kuri iyo nkuru turangirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi. Mwakoze mwese mwayakurikiye, nkaba ndabifurije kururanirwa aho muherereye hose naho utakuri Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nunga chitse n'amakuru nkaba shimiye mwebwe mwese mutse yombi mugire aho mwabaho y'inyo mu byanyu na gohana.